Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Dusubiye kubifuriza mwese umwaka mushasha muhire w'2019. Kuri mikro muri aka kanya muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Umubano wacu n'ibihugu bya Afurika umeze neza, ariko haracyari ibibazo duterwa na bimwe mu bihugu duturanye. Bamwe mu baturanyi bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo ryo kurangiza umwaka yashikirije abanyagihugu. Turavuga no kubinebaguro by'ishyirahamwe Parsem ku byerekeye ihonyangwa ry'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2018, no ku buhinga bwo guhanahana amakuru bwa internet bubandanya kugara muri Congo. Tuhere rero amakuru yacyo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, aho mu butumwa yageneye abanyarwanda mu mwaka w'2019, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yongeye kwiyamiriza ibihugu bibanyi mu kuvuga ko bibandanya gufasha abagwanya ubutegetsi bwiwe. Yavuze ko hazobandanya ibiganiro bigenewe kunagura imibano. Mugenzi wacu Eric Bagiriwe Ubusa yarakurikiranye ubwo butumwa.
Mu butumwa yagejeje ku baturarwanda muri rusange bo bifuriza umwaka mushya wa 2019, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko 2018 irangiye neza mu mutekano n'amahoro. Icyakora ntiyavuze kongera kwikoma bimwe mu bihugu bituranye by'u Rwanda ko mu mwaka ushize wa 2018 byashyigikiye abarwanya ubutegetsi bwe. Aravuga ko muri Afurika muri rusange ibintu byifashe neza, ariko kuba mu karere ari ikinyuranyo.
Umubano wacu n'ibihugu bya Afurika umeze neza, ariko haracyari ibibazo duterwa na bimwe mu bihugu duturanye. Bamwe mu baturanyi bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka FDLR, RNDC n'abandi. Ibi bibangamira ibikorwa byiza ubundi bisanzwe biranga umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umutekano w'aka karere muri rusange.
Mu kwifuriza umwaka mushya muhira abaturarwanda kandi, Perezida Kagame yavuze ko imyifatire y'ibihugu avuga ko irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda iratangaje. Yavuze ko ari ikibazo kigomba gukomeza kuganirwaho.
Imyifatire ya kimwe muri ibyo bihugu ntidutangaza, ahubwo dutangazwa n'icyo gihugu kindi, aho ibimenyetso dufite nabo bagomba kuba bafite byerekana ko bafatanya ku mugaragaro n'ubwo babihakana mu ruhame. Iki kibazo turakomeza kukiganira n'abaturanyi bacu mu rwego rw'imikoranire n'imibanire myiza y'ibihugu bya Afurika. Nkabagira ngo nsabe Abanyarwanda gukomeza gukora imirimo yabo ntibarangare. Uyu mwaka watubereye mwiza kandi w'uburumbuke, ariko muri ibyo byose haracyari abafite intege nke bakeneye ubufasha bwacu. Nubundi gufatanya no gutera inkunga abatishoboye bisanzwe mu muco wacu. Ye rero n'umuryango wanjye tubifurize mwese n'imiryango yanyu umwaka mushya muhire w'2019. Mukomeze kwizihirwa bitarenze urugero murinda ubuzima bwanyu n'ubw'abagenzi banyu.
Perezida Kagame avuze ibinyuma y'iminsi humvikana guterana amagambo akarishye hagati y'u Rwanda na Uganda, ndetse hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibyo ni ibihugu bituranye byakunze gusangira kabisi n'agahiye. Kugeza ubu ibihugu bituranye byasangiraga kabisi n'agahiye, imigenderanire irasa n'iyahagaze. U Burundi bushinja u Rwanda kuba nyirabayazana w'ibibazo biri muri icyo gihugu kuva mu 2015. Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi ahatanira kwiyamamariza indi manda. Ni ibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Perezida Kagame kandi atanze ubutumwa mu gihe u Rwanda rureba na ingwe na Uganda. Kigali irashinja Kampala gucumbikira abahiri ku butegetsi bw'u Rwanda, ariko Kampala nayo irashinja Kigali ibirego bisa n'ibyo. Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, ishyirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashikire iterambere rirama riranebagura kugene mu mwaka w'2018 ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwahonyanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Faustin Ndikumana yoboye ishyirahamwe Parsem ariko ashikiriza ivyaranze umwaka mu vy'intwaro ibereye yagarutse ku bihano vy'amaradiyo BBC na VOA vyaheze ariko ivyo binyamakuru ntibitezurirwe. Parsem yemeza ko ugwego sense rugenzura itangazamakuru mu Burundi araho ruhengama kuko hari ibimenyesha makuru bikora makosa ariko ntibihanwe. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana.
Kubona ndama radio za BBC VOA ugawe bwa ntumva rasuite tumise hano nibiti normal bikivuza birakorwa mu muco.
Postendi kumana rongoye Parseme ariko arashikiriza ibyaranze intwari bereye mu mwaka wa 2018 kuri uyu wa mbere yagarutse kubijanye no kwigenga bwo kumenyesha makuru. Uyo arongoye Parseme asaba umuco kubyashikiye radio BBC na VOA ijwi rya Amerika kuko zahejeje ibihano ariko ntizitezurirwe. Yemeje ko ugwego sense bishika rugahengama kuko hari ibimenyesha makuru bitisunga amategeko mu kumenyesha makuru ariko nibikomwa komwe.
Vya sense n'unda yihanuye n'ukuri ndabisubiyemo. Ndaisi bimino kani na peshiji. Radio Rema FM ilifatila munga hanga wa mubigani ilo. Nige lituma ko uobungu wa avuze nguwa ze kuisigunga. Na sense igahora. Yivyo lero tukwese nitura wa na wakutisa kutukwewa nivi kibyo. Nivi nivigaraga liya mataji kabitweleka. Parafata rafitari munga hanga wa katuka wa kagira kutibyo. Na sense nivi katulikula kioza wa. Sense nivi vugi. Shoki wakuturimunu nini. Sese horibri.
Kire si Radio Rema FM Parseme yagarutse kumbonesha kure y'igihugu itanga ijambo kubegera y'ubutegetsi n'umugambo uri ku butegetsi kandi ico kimenyesha makuru cyategereza guhijamba impande zose nkuko Parseme rivyemeza. Uyarongoye ishyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo asaba ugwego sense gukorera bose kuko ibiba bituma bicuka kibi mu gihugu.
Pri demokratiki zari ya baradi viki ntabi binyamakuru ni privenyene n'ibiki leta ija mu bandi. Iyo rero bice bibara n'ibyo migambi itugacusanga haro nk'umugambo uri ku butegetsi uce bihariza iyo televiziyo rija muri buri equipe honye n'idore information ari fose nawo amugiye muri competition ahandi barati muri ndareme mekondi muri abanyeshuri babiri muza gukora zamini jenga chanza ndi mu province ko kibahanga chanza guhakuru giswari bamwe abandi sinda yohanga ningo rero muri concours ngo nimuze duhayanwe n'ibyo ibintu bigaragara mama nuko murabona urya twara sinzi nashora kubira ati geguza we waradi uri kurarengera karimba abantu bamwe ko nibintu biriko birazana icuka kibi cyane.
Naho Parseme rivise ico rinegura mu itangazamakuru ry'ibimenyesha makuru bimwe mu Burundi ishiramo ry'ibimenyesha makuru byo muri Afrika yo hagati yo make mwitohoza ryakoze kubimenyesha makuru yashize habona kuri uyu wa mbere harimo ibyo bivugwa na Parseme byemeza ko atamakosa hambaye yakozwe mu muga. Umusesanguzi w'iryo shirahamwe Joseline Nzobonwa nayo akemeza ko abamenyesha makuru bakoze ataho bahengamiye.
Twasanze mu makuru batanze baragerageje gukurikiza akarangamutima k'umwuga ni kuvuga ko nta makosa ahambaye menshi babonye. Mwabonye ko atamvugo idahumuriza yigeze iboneka bashikirije amakuru bifunze akarangamutima.
Ivyo bimenyesha makuru bine byakozwe ku icigwa akaba ari kinyamakuru iwacu Radio y'Igihugu, Radio Isanganiro hamwe na Radio Rema FM. Omaki kemeza ariko ko abanyagihugu bato bato n'abakenyezi bataronse akanya gakwiye nk'abategetsi. Ikindi nuko abatavuga rumwe na leta nabo nyine bataronswe ijambo bikwiye rigasaba ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru gutanga ijambo ku mpande zose kuko bakora ku neza ya bose. Ibujumbura Remunzi Imana ijwi rya Amerika.
Bakunzi ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri Republika iharanira demokrasi ya Congo ubuhinga bwo guhanahana makuru bwa internet bwari bucugaye ejo kuwa kabiri. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Frederic Ngundikije.
Leta ya Republika iharanira demokrasi ya Congo yarugaye ejo ku munsi wa kabiri ubuhinga bwo guhanahana makuru internet mu gihugu cyose. Umunsi w'ejo wagize kabiri iyo ngingo iriko irakurikizwa. Ivyo ni mu gihe igihugu citeguriye gutangaza ibiharuro vya mbere bivuye matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kajagari mu mpera zindwi irangiye. Bose batavuga rumwe na leta hamwe n'abari mu runani ruri ku butegetsi ku munsi wa mbere baratangaje ko bazotahukana insinzi matora yabaye ku munsi w'Imana. Abanyekongo batari bake ntibashoboye gutora bivuye ku kiza cya Ebola cyadutse mu bice bimwe byo mu gihugu ingwano hamwe n'ibibazo bijanye n'ibikoresho. Barnabe Kikaya bin Karubi umuhanuzi akomeye wa Perezida Joseph Kabila yatangaje ko internet n'ubundi buryo bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe uhingangurukana bumenyi vyugawe kugira abantu nti bagumuke inyuma yuko amakuru y'ibihuha ku vyereke ivyavuye matora atanguye guhanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Kikaya avuga kw'ivyo byari gutuma igihugu kija mu kajagari. Yatangaje ko ubwo buryo buzoguma bwugaye gushika ibiharuro vya nyuma bivuye mu matora bitangazwe ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere. Ni radio mpuzamakungu ya RFI abanyekongo batari baki bakura ko amakuru yari yugaye. Izo ngingo zose zerekana icuka kibi kiri muri Congo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo nateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Imirimo imwe n'imwe ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irafunze kubera kubura amafaranga yo gukoresha. Mu rurimi rw'Icyongereza babyita government shutdown. Shutdown rero ni iki? Nibyo tuganiraho muri make. Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko inteko ishinga amategeko Congress ariyo iha guverinoma amafaranga yo gukoresha. Gufunga guverinoma rero, government shutdown, ni igikorwa cya politiki gituruka ku bwumvikane buke muri Congress mu rwego rwo kugena ingengo y'imari ya leta. Hari nubwo bituruka ku mukuru w'igihugu nawe uba yananiwe kumvikana na Congress ku ngengo y'imari. Iyi shutdown Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo itangiye umunsi wayo wa gatanu yatewe no kunaniranwa hagati y'umukuru w'igihugu na Congress. Perezida Trump arasaba amadolari miliyari 5 yo kubaka urukuta rwo gukumira abimukira badafite ibyangombwa ku mupaka n'igihugu cya Mexique, ariko inteko ishinga amategeko ntishaka kuyamuha kugeza ubu. Iyo shutdown ibaye, abakozi ba guverinoma ibihumbi n'ibihumbi bajya mu kiruhuko cy'agahato. Abakomeza gukora ni abahora bakenewe, tuvuge nko mu nzego z'umutekano, ikigo cy'igihugu cyiteganya gihe, abayobora indege cyangwa radio yanyu Ijwi rya Amerika. Guhera mu 1976 kugera uyu munsi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika itegetswe n'abaprezident 8: Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama na Donald Trump. Barindwi bahuye n'ibibazo byo gufunga guverinoma, government shutdown. Uwitabayeho n'umwe rukumbi, President George W. Bush wenyine, yategetse kuva mu 2001 kugera mu 2009. Nk'uko ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA Today kibivuga, ubu ni ubwa mbere kuva mu 1974 shutdown ibaye mu gihe ubutegetsi nyubahiriza tegeko na nshingamategeko byombi biri mu maboko y'ishyaka rimwe. Muri iki gihe biri mu maboko y'ishyaka ry'abarepublikani. Bizahinduka gato guhera ku itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha, ubwo umutwe w'abadepite wa Congress uzaba urimo ubwiganze bw'abademokrati. Ijwi rya Amerika. Muri iyi myaka 50 ishize habayeho shutdowns 21 zose. Iya mbere na mbere yabaye kuva ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 kugera ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 10 mu 1976. Ku butegetsi bwa Gerald Ford n'ubwa Jimmy Carter, inzego zimwe na zimwe za Ministeri y'Umurimo na Ministeri y'Ubuzima gusa zahagaze inshure sheshatu zamaze hagati y'iminsi 8 n'iminsi 18. Kuri President Ronald Reagan, guverinoma yose yarahagaze usibye inzego zihora zikenewe. Reagan yahuye na shutdowns 8 zamaze hagati y'umunsi umwe n'iminsi 3. Ku butegetsi bwa George H.W. Bush, no kuvuga rero Bush mukuru, guverinoma yafunze rimwe gusa iminsi ine mu kwezi kwa cumi mu 1990. Igihe Perezida Bill Clinton yategekaga, guverinoma yose yarafunze inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere iminsi itanu, inshuro ya kabiri iminsi 21. Iyi shutdown y'iminsi 21 niyo yamaze igihe kirekire cyane kurusha izindi zose kugeza ubu. Iyigwa mu ntege ni yabaye ku butegetsi bwa Perezida Barack Obama, nayo guverinoma yose yarafunze imara iminsi 17 hari mu kwezi kwa cumi mu 2013. Perezida Trump amaze hafi imyaka ibiri ku butegetsi, ariko amaze guhura na shutdowns eshatu zose muri uyu mwaka w'2018. Iya mbere yabaye mu kwezi kwa mbere kuva ku itariki ya 20 kugera ku itariki ya 22. Iya kabiri yabaye ku itariki ya 9 y'ukwa kabiri, yamaze amasaha 9 gusa. Iyo nta kibazo yateye kuko nta mukozi wa leta n'umwe wagiye kuruhuka ku gato. Iya gatatu rero ni iyi ngiyi yatangiye ejo bundi kuwa gatanu w'icyumweru gishize saa sita y'ijoro. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika nahagihumurije, ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti zacu, mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Twongeye kubifuriza umwaka mwiza muhire w'2019. Tusezeranire kuri aka karirimbo Oliver Twist kacuraranzwe na D'Banje.
Shake your bum bum. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, touching, you like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting at it, Zaga, cause she know one day. She talks, so she know one day. You're turning me on biologically, sexually, dramatically. And she talks that she know one day.
second guess order. Kina kitu nataka. Mama yo, mama yo, yo. Baby, give me chance. Maybe one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body's feeling like a bamboo. Oh, can I come to your condo? Iji condo. Ungana wiji condo. Yeah, I wanna be your lover. I wanna be your undercover lover. Baby, give me chance. Maybe one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body's feeling like a bumble. Oh, can I come to your condo? Iji condo. Ungana wiji condo.
By Mighty.
Kaboom, compa.
Pare que vos te bareve, pare que vos te bareve, Kusani bakoreho, bakurebe hirya. Yeah. Baby girl, sashi jabano, mungeri zo userukuri. You do find kuburyo watinye utse na blues melody. So, I'm gonna treat you like a queen, heavy day. Yeah, you a murder. Girl, you're a murder. Hey, abasore bakubesha, abasore bakubesha. Bozi loca, oh my baby got loca. Unga, tira mi pata loca. Hey, loca, oh my baby got loca. Unga, tira mi pata loca. Bashuke, bereke kuriwe. Ibaze kutuma, nanje numva tarinje. Nuze nese kutuma nahindukira. Bouge, 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 bébé. Couche, couche, couche avec moi, bébé.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.